Iyi mwumviriza ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yatanguye ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye kuri uno munsi wa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016. Adusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi, muduteze amatwi. Muri kumwe na Loise Bigirimana, remeshe ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze.
Ubu ngiyeyo bagomba kutuboha nyene n'inkono bakazimenago. Ubu nyene tufise inzara hatari, nyene twibereyeho nabi.
Uyu ni umunyagihugu mu ntara Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi, avuga ku bukene batewe n'icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho ibijyanye n'ubutunzi hatako byifashe. Inkuru n'izindi ziri mu rugendo rw'intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini, inkuru y'amatora mu Buganda, cyo kimwe n'izindi nkuru turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Imbere y'izo nkuru tumaze duha akanya mugenzi wacu Oriane itanga ishaka dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse Oriane.
Mwaramutse neza Aloise Bigirimana. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Niger, ibikorwa byo guharura amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu vyaraye bitanguye, inyuma yaho ibibanza byo gutoreramwo vyugariye ejo ku munsi wa Mungu. Ibi byavuye muri aya matora bizomenyekana muri iyi ndwi. Mahamudu Isufu ariko yamamariza manda igira kabiri y'imyaka itanu, akaba yemerera bene igihugu ko azobasamburira imigwi y'abagwanyi b'abayisilamisti akongera agateza imbere icyo gihugu kiri mu bya mbere bikenye ku isi. Yavuze ko yizera ko ibi bihe by'amatora bizobandanya mu mahoro n'umutekano, kandi ko uko biri kose intsinzi ari yumwe, uwo nawe akaba ari Niger. Ayo matora hagizwe n'abandi bakandida 14 bahiganwa na Isufu. Muri abo hakaba harimwo Seini Wamaru, umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta. Ejo ku munsi wa Mungu, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yatangaje ko hapfunditswe amasezerano y'agateganyo hagati ya Amerika n'Uburusiya ku ntambara imaze imyaka itanu muri Siriya, yamara ubwicanyi burabandanya kwibonekeza muri icyo gihugu. Abantu batari bake barahitanywe n'ibitero bibiri vyitiriwe n'abagwanyi b'intagondwa za leta ya Kiislamu, Islamic State. Amakuru ya mbere yatangazwa yavuga ko ibitero bibiri vya bombe zatewe mu ntara ya Homs ejo ku munsi wa Mungu vyahitanye abantu 60. Inyuma yaho habaye ibindi bitero mu gace ka Seyade Zainab mu bumanuko bw'igisagara ca Damascus bihitana abandi 50. Mu mpera z'uku kwezi kwa mbere, amabombe yaturikiye hafi y'inyubakwa y'amasengesho y'abayisilamu b'abashiite yahitanye abandi bantu batari bake. Ibitero vya nyuma vyabaye ejo ku munsi wa Mungu, inyuma yaho John Kerry yavuga ko ibitero hagati y'abasirikare ba Siriya n'imigwi itavuga rumwe nabo bigiye guhagarara mu masaha make. Leta y'u Burusiya yoyo yasohoye itangazo ridatomoye neza, aho yamenyesha ko biciye ku mushikiranganji wayo ajejwe imigenderanire n'amakungu Sergey Lavrov yavuganye ku telefone na mugenzi we Kerry ku vyerekeye ivyo bise Ndugurie twa Mugina, ingingo zijanye nuko guhagarika intambara Ndugaye twa Mugina. Umukuru w'igisagara cha Londres Boris Johnson yatandukanye na mugenzi we umushikiranganji mukuru w'Ubwongereza David Cameron, aho yatangaza icese ko agiye kwifatanya n'urunani rw'abaharanira umugambi w'uko Ubwongereza buva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Johnson, umwe mu banyepolitike bazwi kandi bavugwa cyane mu Bwongereza, abaye umunyepolitike afise ivyumviro bishigikira imico kama abakonservateur mu Gifaransa, atandukanye na mugenzi we Cameron bari basangiye ivyumviro. Akaba avuga ko Ubwongereza bwo kunguka kurusha buvuye muri uwo muryango igizwe n'ibihugu 28. Cameron yatangaje ko itariki rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu ariwe munsi hazoba itora kuri ico kibazo. Mu ndwi iheze, abategetsi b'ibihugu vya Buraya bashima ko Ubwongereza buguma muri uwo muryango, baramweretse ko bamushigikiye akatari gato. Abajijwe umutekano muri leta ya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika batangaza ko bafashe umwe mu bantu bakekwa kuba baragize uruhara mu bitero byagizwe n'inkoho hagakomereka abantu batandatu bigakomeretsa n'abandi batari bake mu gitondo cejo ku munsi wa Mungu igipolisi cyafashe uwitwa Jason Dalton afite imyaka 45 akaba yari umushoferi wa mataxi bita Uber abategetsi bavuga ko muri kahise k'uwo mugabo atabugizi bwa nabi bwa yigeze abategetsi bavuga ko ubwo bwicanyi bwatanguye mu nyubakwa ibamwo abantu aho umukenyezi umwe yakomereka cyane nyuma yaho arasiwe inshuro nyinshi haciye amasaha make uwo muntu uwo mugabo yarashe abandi benshi akomereka n'abandi barimo umwana
urakoze Oriane kumakuru heje kudushikiriza tugume hafa ariko kugira havu dushikirize incamake yayo imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya nkumviriza ijwi rya Amerika Umudasanzwe ya Perezida Obama mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini Thomas Perriero ahanura leta y'u Burundi kudafatira abantu mu kivunga ngo yita batavuga rumwe nayo bose ko ari inkozi z'ibibi ayisaba kandi kwemera umugwi w'abahinga w'umuryango wa Afrika boza gutohoza kumabi yakozwe kugira ukuri kumenyekane yemesheje jo ku munsi w'Imana igihe yahi kiganiro abamenyesha makuru Eroje wirika neza
Muri cyo kiganiro intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini yemeje ku gihugu ciwe kitazigera gishyigikira na gato abashaka guhirika ubutegetsi cyo kimwe n'abagira ibitero bihitana abanyagihugu Tom Perriero avise n'icyabwira leta
However we have also raised concerns that not every critic of the government can be
Nubwo biruko ufite icyumviro kidasa n'icya leta wese canke ufite icya yagiriza niyo cya yitwa washatse guhirika ubutegetsi si ukubera umuntu mutavuga rumwe ategerezwa kwitwa umugizi wa nabi aho ikintu nyamukuru ni ugutandukanya abantu badahuza na perezida ku bijyanye no gushaka guhindura ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha hamwe n'abari nyuma y'ibikorwa bituma umutekano muke nico gituma kuva mu ntango leta ya Amerika yamishyigikiye ko haba ibiganiro bigahagarikirwa n'akarere hakaza intumwa zigenga z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kugira ngo zerekane ibyaha byakozwe na leta ku ruhande rumwe n'ibyakozwe n'abatavuga rumwe nayo ku rundi
exactly what crimes have been committed by both the government and the opposition
Tom Perriero avuga ko ikiringo cindwi zibiri ziri imbere gihambaye kuri leta y'u Burundi kuko u Burundi buzokwakira umunyamabanga mukuru wa ONU n'intumwa z'abakuru b'ibihugu bya Afrika imbere yuko haba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko amenyesha kwa aya manama ataki yavuyemo ibintu bishobora kunyuka mu Burundi ariko akagira ati reka twizere kubwiwe ngo n'igihe ntasubirwamo ku Burundi
This is a golden opportunity for the government of Burundi to show its seriousness
aka kazobara karyo kadasanzwe ntasubirwamo kuri leta y'u Burundi kugira ngo yerekane ugushaka ifise aho kugera n'intambwe imaze gutera mu gushiraho icyuka ciza bitangaza makuru byigenga n'abahinga ba Afrika bigenga leta yatubwiye ko ivyaha by'ubwicanyi ndengera butungana yagirizwa atari byo inzira imwe yonyene ishoboka yo kubihinyuza no kureka abahinga bigenga n'amenyesha makuru bigenga akagira amatohoza adahengamye kuri ibi bintu zagahomera buntu
these terrible things.
Mu rugendo rwiwe Tom Perriero yarabonanye n'umukuru w'igihugu mbere kuri wa gatandatu bari kumwe mu bikorwa rusangi mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ahari ko hubakwa ishuri. Mu byo bavuganye n'ibyo yumvise hari byamuhaye ivyizigiro.
There was a very positive statement yesterday from President Nkurunziza.
Perezida Nkurunziza yashikirije ijambo ryiza cyane aho yasaba abantu kureka imvugo y'urwanko no kudasubira gutuka no kwifatira mu gahanga Perezida Kagame ni imvugo yubaka ubu hasigaye kuraba ko bashigikiye Perezida Nkurunziza bazubahiriza Inyungu idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u Burundi kureka amaradiyo yigenga yubwawe agasubira gukora no gushiraho icuka gituma amenyesha amakuru bahunze batahuka mu gihugu akayishimira kubona yaremeye iyugururwa rya radio televiziyo Rema na radio Isanganiro mukiringo cy'amezi adashika 10 Tom Perriero amaze kugendera Burundi inshuro zirenga 4 Perriero yabwiye amenyesha makuru ku intego y'igihugu ciwe ari kwanya gihugu bose boba mu gihugu c'umutekano agati yakazi na muntu kubahirijwe kuri bose atawandya wangura atari mu bijanye no kugabura ubutegetsi hagati y'amoko gusa ahubwo umurundi wese akishira akizana nkuko amasezerano yarusha abitegekanya eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Imigenderanire yatosekaye hagati y'Uburundi n'u Rwanda iramaze kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo ku mupaka mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu bavuga ko habangamiwe cyane igisata cy'ubutunzi n'imibano. Baganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'imyerekano yo kuyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabaye ku munsi wa gatandatu hafi y'umupaka.
No kuri ngaruka n'inyishi kubera hari utuntu tumwe twavye Burundi tuja mu Rwanda n'utundi twavye Rwanda tuje Burundi ariko nk'ubu byarahagaze byarabonetse ko kenshi niba ari fu y'umwumba twe niwe hano ari ikunze kuba ari nyishi yahore jabuka mu Rwanda ndizera ko nabo bahombye kubera baca bifata mu nzira zo kuja kwifashisha impunzi ariko kuva yatwe Burundi ahihagarika ibyo bintu byo kujabuka hanze ingaruka n'inyishi cyane gose kubera hano ibiciro by'intu byose byaduze
cye ingaruka mbimbona nuko nyene mbona ibintu byagiye bitsimba dufashe nk'agahuzu nk'aka muntu yakagura nk'amajana 3 kugeza ubudafise 2 3 nturonka kubera Rwanda niho twakunda kurangurira cyane ubu nibiboneka mu masoko biva Tanzania simpuzu wo kwambara ngo cene mu bantu usanga ari ibintu nyene bitaboneka neza
yego kubera twebwe tugigenderana mu Rwanda twaragenda ufite nk'amajana 5 kakura yo nk'utuntu nyene uriye nk'imisi nk'ingahe cyangwa umunyarwanda kaza afite nk'igihumbi na wagahahanye nakagenda meze neza tangaruka ku mupaka hari ariko umunyarwanda ntiyatambuka Burundi ngaze guhahaje ngo nta munyarwanda yagiye guhahari ya Burundi ngo bikore bambe mu Rwanda ngo bikore rero uhumba twashe twasaba nka Kagame kohereza bariya bakongera bakagaruka hama tugashima n'Imana n'Imana ikabyuma tukabihereza imana tukabisha mu maboko yayo tukaraba imipaka ko yakongera gupfungura tukaza turagenderana nkuko byatwagenderanira ubundi atangarukiremo
ubu ikintu twara tugura nk'amafaranga makenya tuske tugura amafaranga menshi bivanye no kuhera imipaka yugayo nta munyagwa nta murundi akigenda mu Rwanda kandi nta munyagwanda akiza mu Burundi urumva rero hagati yabo bategetsi badukuriye nuko bosaba bo kuyumvira ubwabo kabisa bakagiranira ibiganiro bakabugurura imipaka kugyango tw'abarundi bene igihugu ntitumerego nawe ko turabona ko tumerewe nabivanye n'imigenderanire mibi dufise ngakwe kwegereye umupaka wa hano ubu twegereye umupaka
nahora ngenda nagenda nyene ntwayo nk'inkono nkaha mu baturage nuko ubu sinogendayo kubera ubu ngiyeyo bagomba kutuboha nyene n'inkono bakazimenago ubu nyene tufise inzara hatari nyene twibereyeho na hararonka ibyo tujya tukabaho neza n'abana bakiga bafise ibyo bajya mugabo ubu n'umwana aragenda kwigasonza kandi rukapfa twadukeneye rero ko bogira ibiganiro tukagera gutemberanira nk'uko twahora dutemberaniye
kuba twaje mu Rwanda kuhahira twagenda misiyo twagenda mugabo ubu nyana muntu yashaka kujyayo umuntu aje mu Rwanda n'umuntu umukecuru agenda yitemba ko cyangwa umutama babona umwe ngo nta nguvu nta nkoni yo twashaka ntabwo yoteranganije ari bashikane ko nawe n'umuntu afite utubara utuguvu dukeya nashaka kugenda mu Rwanda ngo ngashikeyo bacamije kenshi twaba dutungwa n'ibyo dukura yuko bakunda dusumbye nk'imvura bakeza utuntu bakaduha nk'akazi kujyana mu Rwanda akunda ko ari ubuzi bwinshi butandukanye mu mashyirahamwe runaka mugayo n'iwacu kubera amashyirahamwe menshi ahari ngo dukoreshe imirimo akazi catuhura n'ingwane z'inzara ubu nyine twari gumije benshi gusa ntagiye kubesha abana benshi cyangwa abantu twese ngahanya muri gasenye
dusimbire mu Buganda ibiro vya ambasade ya Leta Zunze za Amerika i Kampala mu Buganda birasaba abanyagihugu ba Amerika kugabanya ingendo bakora bakaba basabwa kugumaho baba kubera hashobora kuvuka umutekano muke ushingiye ku matora munyamakuru wacu Eric bagira ubusa aratubwiriye inkuru
Ubutumwa bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda kuri iki cyumweru bugaragara ku rubuga rwa internet rwayo ku baturage ba Amerika muri Uganda nuko bagabanya ingendo bakoraga bakaguma hafi yaho batuye muri Uganda kubera umutekano mu cyushobora kuvuka kubera amatora y'umukuru w'igihugu Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala kandi yasabye abaturage bayo gukurikiranira hafi ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi urubuga rwayo nyuzaho amakuru ibi byose biraturuka ku mwuka mubi ushobora kuvuka ushingiye ku matora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe na Perezida Museveni watsinda ya matora ku majwi 60% bayateye utwatsi ubwo umukandida w'ishyaka FDC Kiza Besigye yashakaga guha ikiganiro abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu igipolisi nticyamukundiye cyahise kimufungiriwe mu rugo ntari gusohoka Ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe muri Uganda yasabye ubutegetsi bwa Perezida Museveni kurekura igitaraganya cyiza Besigye bahanganye kandi gasubira gufungura imbuga nkoranyambaga. Ikindi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala isaba Leta ya Uganda ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu no kurekera abaturage bayo ubwisanzure. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala yavuze ko ishyigikiye abatemeranya n'ibyavuye mu matora, isaba ko mu gihe babikora byaba mu mahoro kandi batarenze ku by'amategeko ya Uganda ateganya. Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda umutekano ukomeje gukazwa ku buryo bugaragarira amaso. Ibimodoka binini by'igipolisi bitera ibyuka biryana mu maso byakwirakwijwe hirya no hino muri uyu mujyi, ndetse n'abasirikare batari bake bashinze ibirindiro mu mujyi rwagati. Urujya n'uruza rukunze kugaragara muri uyu mujyi kuri ubu ni ruke, kandi ku baturage muri bimwe mu bice by'uwo mujyi ubwoba ni bwose, ku buryo hari n'abafunze inzu zabo z'ubucuruzi. Mu kiganiro yahereye abanyamakuru we mu rugo rwa Kitura mu burengerazuba bwa Uganda cyatambutse ku mateleviziyo namwe mu maradiyo imbere mu gihugu, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye gushimangira ko nta ushobora guhungabanya umutekano muri Uganda.
I told them before the election that nobody can disrupt the election in Uganda. You remember I told you.
Nabibabwiye mbere ko nta ushobora guhungabanya umutekano muri Uganda, n'umurabyibuka narabibabwiye. Nabibabwiye ko amatora azaba mu mahoro kandi yabaye mu mahoro, kubera ko nta muntu ushobora guhungabanya amahoro yacu. Ikintu twakoze ni ukubaka Leta ishoboye, nk'uko twashyize hirya no hino 1872 y'abapolisi. Ushobora ute guhungabanya umutekano igihe twashyizeho umubare munini ugomba kwita ku mutekano?
You saw the elections were peaceful. And then there were people who were threatening to ban.
Mwarabibonye amatora yabaye mu mahoro. Nuko rero abo bantu bateraga ubwoba ngo bagiye gutwika umujyi wacu. Muzaho twika tuzaba turi hehe? Turiho ngo tuburinde. Tuzakoresha uburyo bworoshye n'ubukomeye ngo turinde amahoro muri Uganda. Kuvuga gukoresha uburyo bworoshye no kuvugana n'urubyiruko abo banyabyaha b'abanyapolitiki bagerageza gukoresha.
Criminal politicians try to use.
President Museveni yaninze batavuga rumwe nawe ko ari ababeshyi bashaka kuyobya urubyiruko barusezeranya ibidashoboka. Abanyamakuru bamubajije uko abona hazaza h'ishyaka NRM riri ku butegetsi, yasubije ashimangira ko agiye gucecekesha Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko igihugu kizarushaho gutera imbere.
NRM
aya niyo mahirwe ya nyuma ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu myaka itanu iri imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bazarangira mu buryo bwa politiki. Nzabaca intege kubera ko nababeshyi, ariko burera ku ntege nke zacu arizo ngiye kurwanya. Sinzongera kugira iyo mikino.
These games. As for the country, Uganda.
Nk'uko igihugu Uganda mu myaka itanu Uganda izaba ari ikintu turashaka kwizaba igihugu kihagije. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, komisiyo y'amatora ikirangiza gutangaza intsinzi ya Perezida Museveni, twabajije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda cyateye gukaza umutekano mu buryo nawe yemera ko budasanzwe. Koloneli Padi Ankunda yavuze ko nta kindi kibyihishe inyuma kitari ukurinda amahoro y'igihugu. Yashimangiye bidasubirwaho ko igisirikare gifite uburenganzira bwo kurasa uwo ari we wese washaka guteza imvururu mu gihugu. Indorezi z'umuryango bw'ibihugu by'Uburayi European Union wavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Izi ndorerezi nazo ziyamirije kandi honyorwa ry'uburenganzira bwa muntu Leta ya Uganda ikorera abatavuga rumwe nayo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kampala.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino mu Rwanda, twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri indwi turangije.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize hakinwe imikino ku munsi wa 12 ndetse n'imikino y'ibirarane yari yarasubitswe. Mu mikino itatu yabaye kwa gatanu ku itariki ya 19 muri uku kwezi kwa kabiri, ikipe ya AS Kigali yatsinze Etincelles FC ibitego 4-2 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade ya Gicumbi, ikipe ya Bugesera yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa. Sunrise yatsinze AS Muhanga ibitego 3 ku busa ku kibuga cy'i Rwamagana. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ibiri. Mukura Victory Sport yatsinze Marine FC ibitego 2-1 kuri Stade Huye i Butare. Mu mukino w'ikirarane wabere kuri Stade General ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya APR FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2 ku busa. Ejo ku cyumweru mu wundi mukino utari warabereye igihe, ikipe Amagaju yanganyije na Police FC igitego 1-1 kuri Stade y'Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa 12 wa shampiyona, ikipe iza ku mwanya wa mbere ni AS Kigali ifite amanota 28. Ikipe ya kabiri ni Mukura Victory Sport ifite amanota 26. Rayon Sport iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 22. Iya kane ni APR FC ifite amanota 21. Ikipe ya Police FC iza ku mwanya wa gatanu ikagira amanota 21 nayo. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Kiyovu Sport ifite amanota 17. Gicumbi FC ikayikurikira ku mwanya wa karindwi n'amanota 15. Kumwanya munani hari Sunrise na ifite amanota 15, ikipe ya 9 ni Amagaju FC ifite amanota 18, Bugesera ni ya 10 ifite amanota 18 nayo, Musanze FC iri kumwanya 11 ikagira amanota 12. Ikipe ya Espoir ni ya 12 ifite amanota 10, ya 13 ni Marine FC ifite amanota 10 nayo. Rwamagana ni ya 14 n'amanota 8, Etincelles FC ni ya 15 ikagira amanota 6. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 3 n'umwenda bitego 18. Mu mukino w'intoki wa volleyball, shampiyona yo mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Amakipe 8 niyo yaserutse ku ruhande rw'amakipe y'abagabo, naho mu rwego rw'abakobwa hakazarushanwa amakipe 7. Ku munsi w'ikubitiro wa shampiyona, hari umukino umwe utarabaye wagombaga guhuza Kirehe Volleyball Club na Lyon Sport Volleyball Club. Abasifuzi bageze ku kibuga bakererewe basanga abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club bamaze kwikubura bagiye. Ese ubundi iyi shampiyona y'uyu mwaka muri volleyball ihishiye iki abakunzi b'uyu mukino mu Rwanda? Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, Christian Hatumimana.
Ginavuga ko uyu mwaka wa 2016 wari guhaza aboneka ihangana Red Sportif ri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'umwaka washize, kuko inateke yari yubatse, aperi yari yubatse, sinyo mujya mu myaka cyo kurantrena mu murebe y'abakinnyi bashyashya yazanye, hanyuma ikipe ya Kirehe yari yubatse izana amakinnyi bashyashya n'umutoza mushyashya, indi kipe yongeremo ntekereza ko nayo ishobora kuzaza mu zihangana ni ikipe ya IPRC SAF. Turateganya nuko n'ubundi mu cyiciro cya mbere ndetse no mu cyiciro cya kabiri hazabonekamo ihangana rishimishije.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri Maroc, hamaze gutangira amarushanwa nyafurika. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yaraserutse ikaba ihagarariwe n'abakinnyi 11. Mu cyiciro cy'abakinnyi b'abahungu, ikipe ya Timu Rwanda ihagarariwe n'abakinnyi 8 aribo Valence Ndayisenga, Bonaventure Uwizeyimana, Jean-Claude Uwizeye, Patrick Byukusenge, Areruya Joseph, Jeremy Karegeya, Joseph Biziyaremye na Sam Mugisha. Ku ruhande rw'abajuniyoro harimo Fidel Dukuzumuremyi na René Ukiniwabo. Kuri aba hiyongeraho Jean d'Arc Girubuntu, umukinnyi umwe rukumbi waserutse ku ruhande rw'abakobwa. Ikipe y'u Rwanda y'umukino w'amagare iyobowe n'umutoza Jonathan Boyer. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze Jean Claude Munyandinda. Ubu naho dusimbire mu Burundi, aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwira idonido ry'inkino zabaye mu Burundi muri indwi irangiye.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa 23 mu mpera z'indwi twaraye turangije. Urukino ruhambaye rwari rwitezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru w'i Bujumbura n'urwahuje kuri uyu wa gatandatu umurwi Vitaro n'umurwi Atletico Olympique. Urukino rwabaye igihe cy'isaha 8 ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Ludoviko rwa Gasore. Urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Abaroreye urwo rukino bashikirije ko rutarimwo ubuhinga nk'ubwo imigwi iri mu mahiganwa ya Afrika. Muri abo harimwo umwe mu bamenyereza b'umugwi nserukira gihugu Olivier Niyungeko.
Uko twagwiteze ko twarubonye, kuko harabaye mu migwi yose uko ari ibiri twarabona bararonse umwanya wo gutsinda, mugabo bimwe bishemeye mu kubona ko badashobora gutsinda ivyo bitsindo. Je nka cyane nibaza rero ka bumenyereza ko urukino bakinye ku bwanje ari urukino rwa nyuma twobona ivyo bateguye, kuko hajya urategura ubwira uzoraba buzokinisha muri zijya nkino zizo kurikira bazokina kwa gatandatu no kwa mungu. Nka camuna rero ko bamenyereza bogerageza mu rukino rwabaye je bakagerageza gukosora utunenge, kuko twarabonye utunenge tunini kuri imwe twita blog. Twarabonye ko hari gihe nko mu gice cya kabiri Vitaro abona yahejeje igice cya mbere yatsinze igisindo kimwe. Ibyo twabonye umengo basubiye inyuma, umengo bagiye kuzibira, hanyuma turabona na Atletico imaze kugombora igitsindo, tubona nabo nyene umukino umengo urahindutse, nta numwe yashaka gutsinda naho bagerageza bakaronka umwanya wo gutsinda. Mu mutwe twaje tuvuga duti abakinnyi mu mutwe urukino rwari rwaheze, nico ituma tuvuga duti nibategure bivye inyuma, kuko urabona urukino rukurikira navuze ko Vitaro yatsinze biri kuri kimwe. Bagize nkuko nabonye urukino rw'ejo, niba bavuga ati baratsinze bazo babihenze gose uko barashobora kugomba gushyira zindo kimwe, ugasanga ibintu birabakomeranye. Atletico nayo nuko nyene, nobasaba bamenyereza ko bugerageza gukorera cyane cyane kuri urya ruhande rw'imbere rwo gusatira, kugira nabo bashobore gutahukana intsinzi ngaho iwacu muhira.
Twamubajije nimba abakinnyi bato baba bariziganije kugira ntibagire ingorane zobatuma basiba inkino mpuzamakungu zimirije, kuko vyibonekeje ko bakina batitanga. Umumenyereza Olivier Niyungwe ko yishijwe rya Amerika ati:
"Je kabamenyereza ndavuga duti umukinnyi cafise nagitange umuntu amurabe ica shobora n'icashobora kumufasha." Kuvuga ko ari kwiziganya, ego abakinnyi baba barabigize nkuko mubivuze, abamenyereza rero ni barabe babakuremwe umutima wo kwiziganya, kuko urabona wopfu mukina ukerekana ico maze ico ushowe kugira umuntu agutegura ari cyo kongereza uno munsi dushaka umukinyi ashobora kina iminota 90 uko uravyanye na bakinyi bacu uraraba no muhindi migwi atsinze igitsinzo cumi ngo biraheze
ku kibuga citire umugambi wa Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isa 10 z'umuhingamo Lidia Ridike Burundi Sport for Africa watsinze message y'Ubujumbura bitayigoye ibitsindo bitatu kubusa no mu gihugu hagati ihiganwa ryarabandanije kuri uyu wa gatandatu mu Rumonge Le Croco ngaho nyine mu Rumonge watsinze Aigle Noire w'Imakamba ibitsindo bibiri kuri kimwe mu Ruyigi naho Flambeau de l'Est ngaho nyine mu Ruyigi wari uramutse wakira Olympic Star w'Imuyinga urukino rurangira Flambeau de l'Est utsinze Olympic Star ibitsindo bibiri kubusa ingozi naho Olympic Muremera watanye mu mitwe n'umurwi wa gisirikare muzinga iyo mirwi yose inganya ubusa kubundi kuri w'Imana igihe cy'isaha 8 ku kibuga citire umuganwa Rudoviko kwa Gasore Nyanza United watsindiye muhira Legends Athletic igitsindo kimwe kubusa igihe cy'isaha 9 naho hariya kuri Stade Rukundo turi mu ntara ngozi message ngozi wari uramutse wakira Bujumbura City urukino rwarangiye umurwi Bujumbura City utsindiye muhira message ngozi ibitsindo bibiri kubusa Ibujumbura igihe cy'isaha 10 z'umuhinga mukuru w'Imana nyene ku kibuga citire umugambi wa Rudoviko kwa Gasore Les Elephants y'Ubuhanza wanganije na Interstar kime ku kindi muri za nkino zo guturana hasi judo mu Burundi hazotangura ihiganwa rihuza ibihugu indwi byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuva ku munsi wa gatatu igerekezo ya 24 ukwezi kwa kabiri turimwo ivyo navyo ni Tanzania Kenya, Uganda, Zanzibar, Ethiopia, Uganda n'u Burundi mu ngino mpuzamakungu mu mupira w'amaguru hazoba inkino zo gusubiza mu mpera z'inondwi dutanguye mu gisagara cha Bujumbura ku gatandatu Atletico Olympique uzotana mu mitwe n'umurwi Fomboni wo mu mazinga ya Comor urukino rwa mbere rwabereye mu mazinga ya Comor Atletico Olympique wari watsinzwe igitsindo kimwe kubusa ku munsi w'Imana naho umugwi Vitaro uzoburamutse wakira umurwi Rioli wo muri Lesotho mu rukino rwa mbere umugwi Vitaro wari watsindiye muhira umurwi Rioli ibitsindo bibiri kuri kimwe Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Chuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Oriane itanga ishaka atubwire bice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije
urakoze cyane ya Louise Bigirimana tukabyiko muri Niger ibikorwa byo guharura amajwi yavuye mu matoro y'umukuru w'igihugu byaraye bitanguye inyuma yaho ibibanzo byo gutegurira byo gutoreramwo vya vyugariye je ku munsi wa Mungu ivyavuye muri aya matora bizomenyekana muri yindwi Mahamadou Issoufou ariko yiyamamariza manda igira kabiri y'imyaka 5 akaba yemereye abene gihugu ko azosambura imigwi yose y'abagwanyi b'abayislamist akongera agateza imbere icyo gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi ayo matora agizwe n'abandi bakandida 14 bahiganwa na Issoufou muri bo hakaba harimo Seyni Omaru umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta umukuru w'igisagara cha Londres Boris Johnson yatandukanye na mugenzi we umushikiranganje mukuru w'Ubwongereza David Cameron aho yatangaza icese ko agiye kwifatanya n'urunani rw'abaharanira umugambi w'uko Ubwongereza buva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Johnson umwe mu banyepolitiki bazwi kandi bavugwa cyane mu Bwongereza abaye umwe mu banyepolitiki bafite ivyumviro bishigikira imico kama abakonservateur atandukanye na mugenzi we Cameron bari basanzwe basangiye ivyumviro akaba avuga ko Bwongereza bwo kunguka kurusha buvuye muri uwo muryango ugizwe n'ibihugu bya Buraya 28 Cameron yatanze itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuba ari wo munsi uzoba itora kuri ico kibazo ari kumwe naho yanitanga ishaka murakoze
cyuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye nga kuri mikoro mwari kumwe na Ange Aloise Bigirimana makuru y'ijya nino twashikijwe na Oriane itanga ishaka tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'i radio ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.